i ella diu "Is we America". Bijya mekere giye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu tukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tukumvira ku FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru wezi tatu wa Kaburungu radio yacu bewa kaburungu.com mwiweleza shuti mwese na mwe bakunzi biradio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Onikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri saa 10 munsi twatumiye umwe mu rwaruka rw'Abarundi bari mu gihugu hagati hamwe n'abari hanze y'igihugu kugira ngo batubwire ahanini ku migambi bari bishinze muri mwaka ugiye kurangira bashoboye gushika ko hamwe n'imigambi batashoboye gushika ko baraheza kandi batubwire intambamyi boba barashoboye guhura nazo mu gihe batashoboye kurangura iyo migambi bongere batubwire n'uburyo bakoresheje kugira ngo bashikire iyo migambi bari bishinze. Turaboneraho kandi n'akanya ko kuyaga nabo kuvyereka imigambi bafise muri mwaka uca utangura hamwe n'uburyo bazokoresha nk'ivyo twakwita strategy kugira ngo bashikire imigambi bishinze. Uyu munsi rero turi kumwe na Maruha Leopold umurundi yatahutse mu Burundi yaramaze imyaka irenga 5 mu kambi ya Mahama mu Rwanda igihe yari mu buhungiro yarashoboye no kubandanya amashuri yiwe ya kaminuza. Muraho Leopold Maruha.
Ngome nyakwa Frederic ishande maje kwashimira kwa akanya mwaduhaye mu kino ganiro hanyuma nongeye kubarangisha wa
tokomiye kashimana ukoreje ko murakoze kwitaba ikiganiro. Turi kumwe kandi na Eric Minani akaba ari mu Burundi aba mu ntara ya Iowa aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho neza Eric Minani.
Ego turaho mushinga nawe nkundikije kandi nanjye ndibaza ko mwitohora.
Murakoze kuba mwitabye ikiganiro.
Ego namwe turabakengurukiye cyane.
Turi kumwe kandi na Hermes Dushimirimana umurundi yaba i Burundi akaba yarangije kaminuza mu myaka iheze. Muraho namwe Hermes Dushimirimana.
Ego turaho turashimye.
Ni byiza cyane rwose murakoze mwese kuba mwitabye ikiganiro. Nashaka rero dutangure ku nshinga ntare Leopold Maruha. Mwaka w'2020 ugiye kurangira, uyu mwaka wagendeye gute?
Ego nyakuwa nkurikije uyu mwaka ugiye kurangira. Uyu mwaka utanguye icyande cyoco umuntu agira imigambi ategura muri uyu mwaka nk'uko mubizi, nk'uko twakimaze kubiganira ko nari mu buhungiro nari mu kambi ya Mahama. Akenshi ubwo umuntu agira imigambi atangura ibyiyumviro hama akarondera uburyo bwo gushyira bya byiyumviro mu buryo. Uyu mwaka vrema nari narahejeje amashuri nk'uko mubizi, nahejeje mu mwaka w'2019 mu Rwanda kwishyuye amashuri nari mu buhungiro. Mu buhungiro akenshi ubuzima bwo mu kambi kubabuzi ni ubuzima bugoye cyane kuko impunzi ibiri mu buzima budafanika. Ubu ushobora kuba ingaha ejo ukimuka ukajyanwa ahandi. Nicyo gituma mu migambi yanjye ahanini nari mfite imigambi cyane cyane y'ukwiga abanza nka nuko nari narahejeje isanzwe nashaka gushyira komantere nubwo bitakunze hanyuma game events cyane cyane nashaka gutaha nashaka guhunguka pe
uyo mugambi ariko gutahuka mara ushitseko
umugambi wo guhunguka narawushitseko nubwo narawushitseko ntabwo ubundi nashaka gutaha mu ntango z'umwaka kugira ngo ngire icyo nkora ndi mu Burundi biranga mu ntango z'umwaka byanze ko nta mu ntango z'umwaka hacajamwo bya corona biba birebire ndanashaka gutaha ku buryo bwanje ntaciye muri HCR biranka ubuyuma HCR irabijamo n'ibihugu birabijamo turataha undi Burundi rero ino kugira ngo hari imigambi noba naranguye ifatika muri uno mwaka pe ntamugambi kiretse umugambi w'ubutaha
uyu ni umugambi uhambaye cyane rwose n'umugambi mutashitse ko wa master's degree eka wa diplome ya master tro ugaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushinga na he MS dushimye imana nawe nyene atubwire imigambi yarafise mu ntango z'umwaka niba yarashoye kwirangura
uyu mwaka w'2020 nagirashimye imana yuko naho isi yari yugarijwe n'icyoherezo gikomeye cyane rwose nka twebwe abantu bari mu Burundi twarabonye ikiganza cy'imana ntabwo icyo cyoherezo cyagize icyo kidukora ko kinini cyane twagumye dukora nk'uko twari dusanzwe dukora mu 2019 turabona yuko uko biri kose uno munsi hamwe hoza abantu baharura mu Burundi hari ibintu byiyongereye kuko abarundi benshi bagumye ku TV na jende mu barundi bagumye ku TV narakoze ibintu bitari bike bitandukanye mu buzima bavuga yuko uko biri kose ku bantu bari mu Burundi uno mwaka naho ha isi yari yugarijwe n'ibihe bikomeye twashoboye kwiyungunganya kuko icyo cyoherezo nticyashoboye gushyira mu Burundi rwose hamba turabandanya ubuzima nk'uko byari bimeze
muri make twavuga ko imigambi yose wari ufise wari wihaye mu mwaka w'2020 washoboye kuyirangura
imigambi yose nari ifise muri make muri 2020 yarashoboye kuko narashoboye gukora akazi uko bisanzwe narashoboye gukora akazi atangorane hanyuma ubu naho ndiko turiga ingene twozoshobora gukora imigambi dufite mu mwaka uzoza mugabo imigambi nari ifite mu mwaka w'2020 yarashoboye ndashima imana cyane ko byagenze neza imana yatubaye hafi mu Burundi birakunda murakoze
cyane rwose reka tubaze n'umushinga nahe Eric Milani mwebwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Iowa nk'uko bagenzi bacu babivuze uyu mwaka utanguye umuntu wese ariho imigambi azorangura iyo migambi mwebwe mwishinze mwarashoboye kwirangura
yego cyane mushinga ntahe nkodikije mu majambo make jewe novuga nti imigambi nari ntihaye hariho umugambi nihaye ariko umugambi sinashoboye kuwubandanya kuko hari intamba yakigiyemo ariko nca ndawukaba n'ubundi uwo mugambi rero naciye nkaba nawo ushoboye kubandanya kandi ndawukishije ahantu hashiri hanyuma kandi ndafite igipango naho ngomba gushika muri uwo mwaka udasanzwe
isango ry'umwaka reka garuke kuri kumushinga ntahe Maroha Leopold atubwire nawe yatubwiye ibintu atashoboye kurangura birimo ko atashoboye kugira diplome maîtrise nk'uko yari yabyifuje nashaka mutubwire mu majambo make cyane rwose Leopold Maroha iyi migambi uyu mwaka wo ushashuye gutangura ni imigambi mugiye kwishinga mwibaza ko mwurangura imbere y'impera z'umwaka ugiye gutangura
cyambere nyakubahwa mpundikije cyambere ngiye gukora nipfuza kurangwa mu mwaka ugiye gutangura cya mbere cyo nk'umuntu avuye mu buhungiro nari narahunze icya mbere cyo no kugomba gufata ubuzima mu maboko bwanjye icyo nacyo ahantu tuvuye twari ibyo byinshi imigambi igirwa n'uburyo uburyo nabwo umuntu agushaka hehe mu maboko icya mbere nipfuza ni ukubanza nkaronka akazi kugira ngo manze gusabiriza gufata mu maboko ubuzima bwanjye ntamikiya kabiri ndifuza gukora imigambi kugira ngo imigambi kugira nshaka uburyo bwanjye nyine umuntu mbesheho ama ikindi nacyo aho nahora murahazi nahora mu buhungiro maze amezi atatu ngeze mu gihugu rero umuntu ikintu cya mbere novuga muracyo guhera ko umuntu wese atangura ubuzima kuko umuntu avuye mu buhungiro agataha bisa n'umwana atanguye ubuzima ko bimeze rero ikintu cya mbere nifuza kubanza kuronka intango y'ubuzima ibyo nabyo bica mu kuronka akazi nifuza kuronka akazi hakora ubumenyi ndabufise amaboko inguvu ndazifise umutwe ndawufise hama maze kuronka uburyo nkakora imigambi yanje imigambi nayo mfite hariho kwiga nkuko nabikubwiye naragerageje kwiga maitrise kurondera bourse ya maitrise igihe nari mu buhungiro biranka ariko nagerageje nari nagerageje biranka n'ubu mu migambi mfite maze gufata ubuzima mu maboko ndashaka kubandanya niga kuko lisansi mfite ndumva idahagije ndashaka kwiga hama igikurikira iyo umuntu amaze gufata ubuzima mu maboko hariho gushinga umuryango icyo nacyo kiri mu migambi ko ndemera imana imana nayo ntiyezagira umwe ihezagira babiri icyo nacyo kiri mu migambi nifuza gukora kuko no gukora
ni byiza cyane rwose imigambi ikomeye ibiri muri uyu mwaka buca utangura ika umugambi wo gushobora kugira maitrise ika n'umugambi wo kubaka umugambi wa maitrise mwawushoboye kurangura mu mwaka uheze turaza kugaruka rero kuri wewe reje kumviriza abandi nabo kugira ngo mutubwire uburyo muzakoresha kugira ngo ubuhoho ishobore iyo migambi yanyu ishobore gushoboka reka rero tugaruke kwa Hermes Dushimimana nawe nyiratubwire imigambi nyamukuru afite muri uyu mwaka uca utangura
yego ndabumva hama imigambi dufise muri uwo mwaka buca dutangura murabyo yuko leta y'u Burundi ifise gahunda yo gufasha urwaruka rwose ruriko ruriyunganya mu makoperative je rero co kimwe n'urundi rwaruka rutari ruke mu Burundi ndiko ndagerageza muri koperative twashizeho turaba yuko twokora imigambi iyo migambi rero iri muri koperative tugashobora guyiteza imbere ku buryo dushobora kuyikenura mu buzima no mu bindi byose tugafashanya n'urundi rwaruka hanyuma uwundi mugambi je nsanzwe nisangije nka jewe ndafite umugambi wo kuzokorora inkoko zitamagi izo nkoko rero zitamagi kugira ngo ndazorore birasaba uburyo ubwo buryo nabwo ni bwo umuntu ariko aragerageza kwegeranya kugira ngo bikunde uno mwaka uza bishobore gukunda yuko tugira icyo twavuga mu gifaransa demarage kugira ngo dushobore gutangura iryo yororero rage ry'inkoko ibyo rero ni ibintu bikuru bikuru mbona afise muri uno mwaka buca dutangura
icyo ni icyumviro gikomeye cyane rwose cyo korora inkoko duhiriwe duhishije turi kumwe n'umuntu abifitiye ubuhinga cyane rwose we nawe akaba ari Eric Minani turetse icyo gikorwa cyo korora inkoko mushanahe Hermes Dushimimana avuze mwiho ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mushanahe Eric Minani imigambi nyamukuru uri mwaka buca utangura ni ihe kuri mwebwe
mu majambo make rero reka nduge ku ijambo mu migambi muri uyu mwaka utangura nigeze kuvuga mu ntango yuko hari umugambi nari mfise mugabo bitabirangora ariko ntadagukabukanya mfata ubundi wayi hafi ariko mbangiriye gukora uwo wundi mugambi jewe nanje ubwanje nari mfise indoto zo gukora utwanje muri kazoza ari nabyo nize guhindura izina ni ukuvuga rero nari mfise umugambi w'uburimyi n'ubworozi bw'inkoko muri icyo gihe rero muri uyu mwaka urangiye naragerageje kuraba inzira nocamo naburya nari kureye igihugu ntari mfite amakuru akwiye kugira ngo ntanguze icyo gikorwa ntibyakunda mugabo narashoboye kugura ibibanza bitandukanye kandi ahantu hagutse hashoboka hanyuma ibyo nabikoze nitwaje yuko nzoharangurira uwo mugambi hanyuma rero amakuru y'ingene notangura kubaka aho gukorera ibyo bikorwa no kurongora uja bwo kubikora muri leta naronse amakuru akwiye bituma mbanza kubihagarika mbanza kubaka hari inyubako ndiko ndarangiza ndibaza ku mwaka uza ndiko ndagerageza ko nshobore kugira ngo ku mwaka uza nshobore kuyirangiza kandi ndiko ndapanga gusubira mu gihugu kugira ngo nzoganire n'ababishinzwe binashobotse ndongo uruhushya muri leta muri bintu bitazogaruka ku izindi ngaruka kugira ngo mbandanye nanjye umugambi w'ubworozi
murafise mwese imigambi irashe itomoye mushanaye rapo maroha ashaka gusubira kugira maitrise reka yongere yubake Hermes nawe nyine ikibazo cyo kubandanya amakoperative reka no korora inkoko ikibazo cy'ukorora inkoko na Eric Minana akaba afite imigambi nk'iyo yuko nyine umu entrepreneur akorora inkoko akagira ibintu byo guteza imbere uburemyi n'ibindi. Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose. Ariko tugarutse kuri mwebwe mu bushinganahe Maroha Leopold, igihe mutashoboye kuronka uburyo bwo kubandanya umugambi mwari mwishinze kugira maitrise, ni ukubera habaye intambamyi. Izo ntambamyi muzozitorera umuti gute muri iki gihe kugira ngo uyu mugambi mushimitse ko mushire mu ngiro?
Ikomeye nyakubahwa Frederic, intambamyi zozo cya mbere coco nk'uko twari twarabivuganye ubuhungiro ku bamuzi mwazi yuko cyane nturi mu gihugu cyawe, naho hose nakubwira ko nari mfite umugambi wo kugira maitrise kwari gukora no gusaba buse, twasaba buse nyine pasa de buse dira nta hanyuma se umugambi wundi nifuje gukora naye naje ahubwo sanze abantu bose bahamagaye sanze dufite imigambi imwe. Narigeze ngomba gukora umugambi nanjye wo gukora inkoko ndi mu buhungiro. Uwo mugambi nanawushize mu nyandiko namaze kuwandika, ariko nk'umuntu nigenga nibana ndi umuntu umwe nta muntu nahise twukorana. Hanyuma kudafadika k'umwanya w'ubuhungiro, mu buhungiro urazi ko nta mwanya uvuga ngo nzohamara, ntubu hasise umwanya. Rero uwo mugambi nawo nyine usa gucyonye. Rero ubu kugira ngo bizoje mu ngiro, icya mbere coco leta y'u Burundi, leta mbyeyi, leta nkozi turimwo irafise ingene buri mwaka itanga opportunite yo kwiga kaminuza mu gisata ca maitrise muri Univesite y'u Burundi. Abantu baragenda bagakora ibibazo, baragenda bagakora ibibazo, hanyuma abatoye ibibazo bakagenda bakiga muri Univesite y'u Burundi bakiga maitrise. Icyo mu mwaka uza, muri uyu mwaka uza nzoja gukora ikibazo mu bandi. Hanyuma kiriya kabiri nacyo kugira ngo ushire mu ngiro uwo mugambi navuze ni umugambi wo kubaka, ariko kubaka kubaka ufite uburyo bwese. Niyo mpamvu mubwira nti n'uwo mugambi w'inkoko nawo ndashaka ko nukora, ko urumva ko no mu nyandiko ndawufite, ndafite uwo mugambi mu nyandiko ndashaka kuwukora. Ko hano mu Burundi intambamyi twahuye hariya ndibaza ko hano tutazosubira guhura, kuko ndi mu gihugu mfite stabilite mu gihugu, mfite kwishyira no kwizana mu gihugu. Nta hantu naba mvuga ngo bashaka kutwimura akadutura bakatujyana ahandi, cyangwa umuntu ashobora guhunguka ubuzi mu Burundi, ndi mu gihugu cyacu, ndi muhira. Umuntu ashobora gukora imigambi atawanjya wangu atankomanze gome, hanyuma umuntu abaje kuronka uburyo akora imigambi yindi, kuko imigambi yose navuze urumva ko ikorwa n'ubuntu.
Murakoze mwese, ndabona mufite umugambi ukomeye cyane rwose ukorora. Kandi ndazi ko muhava muhana ibyiyumviro. Hariho abashyitsi kure muri uyu mugambi, hariho nk'uko twabivuze Eric Minani amaze igihe abikoramo, urashobora gusangira ibyiyumviro bikomeye. Tugarutse kuri mwebwe rero MS, igihe cyose umuntu nka mwebwe cyane cyane urwaruka mwaheje amashuri kaminuza mutanguye ibintu bimeze nko kwikorera, korora cyane uyu mugambi nk'uyu, n'ibintu bihambaye cyane rwose bisaba ko ubanza ukiga neza amasoko ugiyemo, niba hatariho abantu benshi batanguye ibintu nk'ibyo, ibintu mubona mu kwitwararika kugira ngo uyu mugambi urashe ushyirwe mu ngiro ni nk'ibihe? Ibintu mubona bimeze nk'akaryo keza, eka n'ibindi bimeze nka inama nyine nk'ibihe mu nshingano ya MS muri icyo gikorwa muzohava murangura muri mwaka?
Yego, mfatiye nko kuri uwo mugambi wo korora inkoko, hariho ibintu bisaba kuyitonderwa, kubera ko inkoko kugira uzorore bisaba yuko uba uziba hafi, wama ubona uko bukeye uko bwije, uko zaramutse, uko ziriwe. Ni ibintu bisaba yuko nyine buri uba ufise umuganga veterineri abikurikirana, aba ari ngaho nyine abikurikirana. Ni igihugu gisaba yuko uba hafi yazo, ukamenya ingene ziriwe n'uko zaraye. Kwa kundi Abarundi baciye umugani ngo ushaka inka aryama nazo, birasaba yuko ubwa mbere hoho uzitaho kuziha umwanya. Hanyuma ikindi nacyo ku bijyanye n'uburyo inkoko kugira uzitunge, birasaba yuko uba wazubakiye neza ahantu zimeze neza, zirema neza.
neza ibyo byose nibintu narabyize ndabibona yuko bishoboka yuko atantamba mizi n'inzogira ibyo rero byose maze kubibona bicyonye mbona yuko mu mwaka uza bigenze neza kugera nko mu kwezi kw'indwi k'umwaka uzo nzoba namaze gutangura kugira umusaruro w'amagi yavuye muri izo nkoko kubera ko hanini hagora umutahe nawo umutahe uriko umutahe ndamaze kwegeranya umutahe utari mutoni ndazi yuko bizoshoboka ahubwo nagira mbonereho n'akanya ko gusaba yuko aba bantu twahuriye mu kiganiro bafite neza proje nk'iyo yuko tworaba ingene twakorana kugira ngo dushobore kwiteza imbere hamwe na cane cane baravuze abarundi ngo tubiri tuvurane ubupfu twogerageza hamwe dushoboye gukorera hamwe bikagenda neza tugashobora gutera imbere no gusumba uko twabyibaza hama rero isoko nabwo birahari urazi yuko mu Burundi bufite abantu miliyoni zigera kuri 12 n'ibintu ushoboye kurondera isoko neza ugatahuza abantu yuko gufungura amagi fungura inkoko ari ibintu byiza ku magara y'abantu bifite ikimazi abarundi bakabigira bakabyijukira bakijukira gufungura amagi apana bya bindi ngo amagi n'ay'abazungu bakamenya ko nabo nyene bishoboka n'ibintu birimwo uburyo bitotwiteza imbere bikunze rero bagenzi twahuriye mu kiganiro nabo bushyira hamwe ingufu kugira ngo dushobore kwiteza imbere icyarimwe ubona akajya ko guha paze uyu muvandimwe yahora mu buhungiro ndamubwira ati karibu mu Burundi muri isanze yasanze mu Burundi ari sawa mu Burundi nta ngorane yego ndamuha ikaze karibu kandi ndumva yuko ubwamubabaje ni ibintu byumvikana ubuhungiro burababaza karibu cyane
murakoze reka duhe n'ijambo Eric Minani nawe nyine kuri icyo cyumviro cyanyu muri iyo mugambi mwese musanze musangiye kandi atawayaze n'ubundi mbere umugambi uhambaye cyane rwose tuzi ko Eric Minani afise ubumenyi bukomeye cyane rwose kuko nibyo asanzwe akoramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi afite umugambi ukubandanya icyimbo nk'icyo kimwe ika amafaranga menshi nk'uko cyane cyane ishyirahamwe akorera ibivuga duga ku ijambo Eric Minani ikintu mubona cuba kimeze nk'intambamyi cyangwa ikintu cuba cyotuma uyu mugambi ari umugambi mwiza ku bantu bashaka gutangura kwikorera twabona nk'ibi
ego mushinga ntawe nkundikije reka duhere ku nyungu y'abantu bikorera utwabo n'abenegihugu ubwabo icya mbere cyatumye jewe uyu mugambi ndawiyumvira ko narawukunze ariko nawe urankunda gusumbya kuko ngeze ngaha muri gihugu cy'Amerika nibyo natanguye gukoramwo ndabikoramwo ndushizaho kubibona ndushizaho nuko nabikunda hanyuma rero ngo mbye kuduga ku ijambo natebye cyane ni ukuvuga naranisunze yuko atamuntu acuruza ibintu by'imfungurwa abura isoko na cyane cyane urabye nko mu Burundi bwacu urabye agaciro inkoko igeze ko karasumba kure agaciro inkoko iri ko ngaha muri Amerika kuko mu Burundi nasanze sake y'inkoko iri ku mafaranga arenga 2,250,000 cyumvikana n'amadolari mu gihe amadolari 10 ngaha muri Amerika urunye inkoko zirenga 2,300 urumva ko hari itandukaniro rinini cyane rero biragaragara yuko hamwe huboneka abantu bagwiza umwimbo w'izo nkoko biragaragara neza yuko agaciro k'inkoko n'amayayi gashobora kugabanuka maze n'abenegihugu bakabyungukira rero mu majambo make rero nico rero nisunze kandi iri mu ndoto zanje gose kandi bizira ku mwaka uza nanje ntangura kubaka aho kuzororera
mumaze gihe kitari gito mushya nawe Eric Minani muri icyo gikorwa ngaha muri Amerika agace mwocira nk'abantu bafite umugambi gutangura urudandazwa cyane iyo uyo mugambi ni nk'akahe ikintu kigoye cyane rwose gishobora kuba nk'intambamyi muri icyo gikorwa nk'iki
ego reka mushinga nawe nkundikije jewe iki gihugu ndakimazemwo imyaka 11 muri make rero ubuzi nagumye nkoramwo ni ubu buzi bwo gukora mu bifungurwa by'inyama nahereye mu kampani y'inkoko yitwa Perdu iyo Perdu iyo ni izina ry'umuntu yatanguje ubworozi yironderera amayayi ariko ni kampani igeze kwinjiza amafaranga angana imiliyoni 600,000 mu mezi 12 mu mwaka umwe gusa
y'amadolari
urumva rero y'amadolari y'abanyamerika urumva rero yuko ari ibintu birebire cyane majambo make imba intuzenya ntambamye mbona muri ibyo bintu icambere no kuba ufite umuntu azivura mu veterineri abizi abifisemo ubumenyi akazikurikirana kandi akazama hafi iyo niyo ntambamye mbona ikomeye cyane nko kuri twebwe tutari impande y'ibikorwa tugomba gukora kugira umuntu ashobora kubikurikirana nkuko ubwawe ubyikurikiranira aho rero niho hari intambamye kubanje mbona arizo nyamukuru zihari
mu mushyanahe Maroha Leopold ivyiyumviro vyo musangi mwese byo gutangwa kwikorera twanyu mwebwe murafite n'uwo mugambi kurondera bose kugira ngo murareke muronka iyo maitrise yanyu ariko mwahuriye kuciyumviro ko kwikorera mugatangura kwimunganya mukaba nk'aba entrepreneur mugakrea ikamuka mugatanga nk'ubuzi kumva aho bose muzaba mukoresha abantu ivyo nivyo biro biri mu rwaruka cyane rwose mu Burundi kuko kenshi na kenshi vyabimenyerewe nuko umunyeshuri aheje amashuri ahabwa akazi na leta ivyo nivyo biro biriko biragwira cyane rwose mu bakiri bato
ego nyakuba nkubikije urabona ubu turiko turaraba mu Burundi abashomeri ni benshi cyane donc abantu bize bakagira ubuzi ubu leta ntigishoboye kwangaja guha akazi abantu bose bagiye amashuri icyo cyo ni ikintu kitari mu Burundi gusa kigeze niho muri Afurika yose tekeje no ku isi yose kuko mu Burundi ubusigaye urindira kumviza amapere dosa aho bahamagara ubuzi ugasanga niyo bakeneye abakozi bakeneye batanu hadepoje ibihumbi icumi hadepoje ibihumbi itanu urumva ko leta nta buzi vrema bukiboneka kuba atabuzi bukiboneka kandi umuntu akeneye kubaho rero bisaba ucondera ingene bibeshaho twatashe jewe iyo nahora murahazi ngashimiye umushingana EMS ku ikazi yampaye mu gihugu twasanze mu Burundi hasigaye havugwa ikintu kijyanye n'amakoperative ni byiza cyane ni byiza ko abantu bakorera hamwe jewe nk'uko nabivuze maze amezi atatu sindabona neza igihugu sindahabona neza ariko nawe ndashaka kujya hamwe n'abandi tugakora twiteza imbere kuko nk'uko nabivuze ubuzi busigaye bugoye pe ntikiboneka rero umuntu kuko umuntu wese abwiza kubaho turwana aho yatubeho rero tubwiza bukeye ubuzi tukarema ubuzi twebwe nyine nk'ubu rero ngerageje kuvuga ngo nko kuri ikintu cy'inkoko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ijyi ryagurwa amafaranga hagati y'amajana abiri n'ijana n'itanu nimba ntibeshe yari ijana ijana n'itanu majana abiri muri aya mafaranga ayo nyine uyu munsi igi bajya abantu batembereza amagi atetse igirirwa majana atanu sibyo urumva ingene ryadu bivuga ngo bica bitiva bica bituma abarundi benshi badashobora kugira agise badashobora kurya amagi kandi amagi nayo ari mu ngaburo zabwirizwa kuzanira amagara meza abenegihugu rero uwo mugambi jewe nakubwiye ko naye ndawufise naye nawanditse nk'iyo nari ndi ariko n'ubu ndacawufise aho wanditse rero abantu benshi ndibaza ko nk'uko aho maze gutembera hose abantu twiganye bamwe nasanze basigaye bikoreye ibyabo kandi bageze ahantu haboneka nasanze baradusize pe benshi ubikoreye ibyabo kandi bigeze ahantu haboneka bamwe nubwo hariho abatararonka itahe hariho abatararonka ubushobozi bwo gutangura byinshi kuko urashobora kugira umugambi nk'uko nawufite wanditse nanjye mugabo ataba uburyo bwo gutangura umuntu afite muri icyo gihe biba bikeneye kujya hamwe n'abandi kugira ngo mutangure murakoze cyane
murakoze Hermes dushimire Imana nk'uko byibonekeza urwaruka ruriko rwijukira ibikorwa byo kwiteza imbere ariko muri izo harabamo intambamyi ko kenshi na kenshi usanga abantu bashaka kugira urudandazwa rumwe cyangwa bagasanga umugambi n'abandi barawufise ikintu umuntu yoraba cyane cyane mu gihe agiye gutanguza umugambi nk'ikihe muri iki gihe ku bwanyu
ugiye gutanguza umugambi mu bisanzwe ugutanguza umugambi ntabwo uba uzi uko uzogenda rero hano ni umuntu ntiyokwishinga ngo arabe ngo banaka barabikora cyangwa ntibabikora ntabwo abakiriya burya umuntu aba afise ko ujya mugambi ugiye gukora ari we ari abakiriya b'iwawe umuntu wese yokora umugambi uko awumva ka awushoboye hanyuma uwo mugambi wonyene ugenze neza abakiriya baritsa ntabwo rero ngo umuntu yoza gukora umugambi ngo arabye uko ari abantu batagukora kuko muri iyi minsi ahisigitse biragoye ko umuntu yokora ikintu cya wenyine atabandi bariko baragikora cyangwa ibintu byose abantu bose barabikora ujya kudandaza impunzu hari abandi bazidandaje n'imbere yawe naho wajya kurima hari abarimye no kuputa aravuka rero biragoye yuko wokora umugambi ndu wisangije wenyine icyo biri icyo bifashe urakora umugambi ukagendera mu bandi ugashikiramwo hanyuma abantu bagushorera canke abantu bahutahura murahura uri kurakora uwo mugambi mugabo wakuye amaboko mu mpunzi
MS iyo mvuze n'ukuri ariko nkuko tubizi hari abantu benshi bari inyuma rudandazwa rumwe bari inyuma y'umugambi umwe umugambi umwe ikintu hamwe bimwokora kugira ngo mwerekane ko mwe mufite akarusho n'ikihe hari ikintu mushobora gukora ku giti cyanyu cyerekana ko naho urya adandaza imikati wewe uyidandaza canke ukayikora neza kusumba ikintu mushobora kwerekana n'ikihe igihe cyose mutanguye umugambi mushasha
ikintu nyine wokwerekana muri icyo gihe nuko ubikora neza uko ushoboye hama abantu bonyine bakajija yuko ubikora neza ubikora neza ubikunze hama abantu bose bakabona yuko ubikora neza
mushyanahe Eric Minani hariho igihe cyose umuntu agiye gutangura ibintu byo kwikorera hariho ibintu abanza kwihweza cyane rwose akaraba niba uyu mugambi wiwe uzokora cyangwa utazokora nk'abantu banonose ivyerekeye kugwiza itunga cyanke kwikorera twabo barazi umugambi nk'umucongereza bita SWOT analysis akabanza bakihweza eka icyo barushije abandi bakaraba ibintu vyoba bituma uwo mugambi ujegajega bakaraba n'ibintu vyotuma uyu mugambi uronka amasoko eka n'izindi ntamba zose zihari uwo mugambi nibaza ko muwuzi ikintu umuntu yo kwitwararika ko turumva ko ariho abakiri bato benshi bashaka gutangura umugambi wo kwiteza imbere ikintu cyangwa impanuro mutanga nk'izihe imbere y'uko umuntu atangura uwo mugambi
ego cyane jewe niyumvira cyane kugira ngo ugire proje utegerezwa kumanza kuraba aho uyikorera ahariho ukaraba n'uburyo ufise hanyuma ukaraba n'imbangani zizohura n'uwo mugambi hanyuma ukaraba n'inyungu z'uwo mugambi maze ukaraba n'ukuntu ushobora kuronka amasoko y'uwo mugambi ehe rero nguko jewe ibintu nisunze akarere duherereyemwo aho mu Burundi nkaraba n'ibihugu bidukikije hanyuma nkaraba n'igikorwa cyo kugwiza inkoko ku muntu agomba gukoresha uburyo tugezemwo nkaca nongera nkaca ndaba n'agaciro zigeze ko jewe kubwiwanje ku bintu by'isoko ntabwo bimena umutwe na gatoya kiranoneho ku ruhande rw'iwanje naramaze kwitegura yuko uwo mugambi w'ubworozi uzoba uri kumwe byegeranye cyane n'umugambi w'uburimyi nacyo bituma namaze gutegura aho kurima naho hadakwiye ibindi nabyo nzobandanya ngerageza kugira ngo ndabe yuko nokwagura ahantu nzokorera mu nshamake nuko nabivuga
yego me tugarutse namwe kuri mwebwe mushyirantahe Maroha Leopold ibintu muzokora strategi muzogira kugira ngo ivyo mutashoboye gushika ko mwakoheze mubishike ko n'ibihe mwarasavye bourse mwavuze ko mu Burundi bashobora kubafasha mu gihe ivyo bitoshoboka kuri uyu mugambi gusa mugambi mushira imbere cyane rwose iruhande y'uwo mugambi wundi w'uburimyi ahandi mwakwikora ni hehe mu gihe uko vyoshika nka leta ikaba idafite ama bourse ariko murazi ko uyu mugambi mufise ku mutima cyane rwose ikindi umva mwakora ni ikihe kugira ngo ushirwe mu ngiro
icambere cyo umugambi wo kwiga higa umuntu cyane hayo kuronka gusa bose itabonetse umuntu yiga arose uburyo yiga ari uko arose uburyo akirira rero abacagaruka cya kintu cyo kurondera uburyo kurondera amafaranga kugira ngo umuntu ashobore kwirira muri icyo gihe naho tuca tugaruka kuri ya migambi hari ikintu wari wabajije abandi uti mbega iyo ushatse gukora umugambi ugasanga abandi bariko barawukora wewe barawukoze imbere yawe wewe ukora icyo kibazo wakibajije nacumvise ikintu cya mbere ukora ni ugukeya hariho creativity iyo ugize nk'umugambi w'ubworozi urondera n'ingene uzodandaza ibivuye muri ubwo bworozi hakabaho nk'uwo mu Burundi
nasanze wasigari ho ama hinguriro ahingura ibiva mu matayi nka par example ni nako nakarorero ubu harakenewe nk'amahinguriro azoje ahingura ibiva mu magihoko ibyo n'ibyo nabyo ni iyindi strategy ni nk'ubundi buhinga bwa concurrence bwo kuhiganwa nabo mukora bimwe wewe ukazana icyo bita creation ariko ibyo byose nkuko nabivuze intambamye ikihari ukuri jewe nkuko nakubwiye jewe ariho ngishika mu Burundi ndacaraba igihugu ndacaraba ingene noje amakoperative nk'abandi kugira ngo dutangure gukorana n'abandi hanyuma dushiye imigambi yose mu ngiro iyo migambi yose nakubwiye dufite tuyishyire mu ngiro hanyuma tubone kwiteza imbere ndetse n'izo n'iyo migambi yo kwiga maitrise nayo itavuyemo murakoze cyane
murakoze Hermes tugarutse kuri icyo kibazo nyine tuko turavuga cyo kwiteza imbere ka kwikorera abantu bikorera utwabo kenshi na kenshi ari abantu bashobora kuvuga ko intambamyi zishobora kuva imbere eka zitari hanze gusa zishobora kuba n'ukuntu uyu muntu agiye gutangura umugambi yiyumva ikintu umuntu agiye gutangura umugambi yoshira imbere cyane cyane ni nk'ikihe hari abavuga kwiyemera hari abavuga determination hari abavuga ibintu iyo umuntu atangura umugambi yoshira imbere kugira ngo umugambi uje utere imbere ika ushikire objectif yiwe ni nk'ibi Hermes ni hari ariko nzi ko turamwumva reka tuje kwa umunsi ntahe Eric Minani kugira ngo umuntu ashikire imigambi yishinze hariho ingorane zishobora kuva hanze ari amateka araba business ari abandi batanga urwo rudangazwa ariko hariho n'ingorane zishobora kuva mu uyu muntu nyene ariko atangura umugambi ikintu umuntu yokora kugira ngo umugambi we utere imbere niki hari habavuga ko umuntu akwiye kugenda afite umwete mwinshi cyane gusa afite determination afise bitomoye ibintu umwe moshira imbere gutangura umugambi mushasha ari nk'ibi
jewe niyumvira ibintu umuntu yoshira imbere ica mbere no gukunda umwuga icya kabiri ni uguca mu nzira zemewe n'amategeko no gukurikiza ibyitonderwa byose bijyanye n'icyo gikorwa ugomba gukora hanyuma rero ikindi na cumi umumaririza ko kuco mwavuze gukora ikintu abantu basanzwe bakora nta na kimwe bishobora guhindura ku muntu akora ikintu yateguye kandi azi neza kandi agikunda bivana n'ingene ukora icyo kintu abarundi baravuga ngo akeza kari barashobora kuguhurumbira mu gihe ibidandazwa byawe biteguwe neza n'isuku mbere ikaryohera ijisho n'ikindi kandi ukuntu udashaka inyungu z'umurengera ku banyagihugu ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma umenyekana kandi business zawe zikagenda neza cyane
mushya na Hermes namwe hari abantu benshi bavuga ko kugira ngo umugambi bwishinze umugambi abantu bishinze kugira ukore nk'uko babifuza nabo nyene bakeneye kuba bafise karite zimwe zimwe eka intambamye zitava hanze gusa zishobora kuva muri uyo muntu nyene ibintu umuntu atanguje umugambi mubona ngendegwa ko yokwama ashira ku muzirikanye nk'ibi
ikintu cya mbere umuntu yobanza gushyira mu muzirikanyi ni uko mu kwiyumvira umugambi aba yawiyumviriye wenyine upfuye mu mutima wiwe rero yoha agaciro iby'amaso y'umutima wiwe abona kuri uwo mugambi akima agaciro by'amaso y'umubiri abona ni ukuvuga aya maso turabisha hanyuma ikindi umuntu yokumviriza n'iby'amatwi yiwe y'umutima yumva kuri uwo mugambi akima agaciro iby'aya matwi y'umubiri tubona ariko arumva kuri uwo mugambi kuko igihe cyose umuntu afite umugambi ahura n'abantu bamuca intege bamubwira ko bitazoshoboka mugabo ibintu byose birasaba kwihangana uwo mugambi rero umuntu aba yawiyumviriye aragerageza akanaba yuko ashyira mu ngiro ibyo we umutima we wamubwiye mbere yo kwinjira uwo mugambi nta kidashoboka kuko aha ku isi nta kintu gishasha gihari ibintu byose abantu bose baba barabikoze hari ababikora neza babikoze nabi bitakundi wewe utanguye umugambi ukawiyumvira uwo kwiyemera we wenyine ukumva yuko we biri bushobore ata muntu n'umwe ari buzirire uwo mugambi wawe ko ushoboka hama ukawukora wumva yuko uri gukora umugambi ushoboka
nagira rero mu gusozera mu shyanahe Eric Minani mutubwire namwe twavuze ko gukorera hamwe ari ikintu gihambaye cyane rwose ikintu mwebwe nta kamumotera urwaruka turana ko muri iki gihe urwaruka rusa n'uriko rijukira ibikorwa byo kwiteza imbere akamumotera nk'ugwaruka rw'abarundi muri iki gihe baba bari mu Burundi canke n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvyerekeye cyane cyane uyu mugambi wo kwikorera ikagutangura kwikorera no kushira imbere umutima wa entrepreneuria ibintu akamumotera nk'ugwaruka naka ikicho kibazo tukibaze dutangura tukibaze umushyana he Leopold Maruha
akamumotera ugwaruka icyambere akamo kambere no gatera leta akamo kambere kuko akenshi kwiga mu mashuri ugasanga amakuru ya entrepreneuria nta n'atwe twize mu sisteme kera muri sisteme ya kera entrepreneuria vema aje nta nigeze ndayibona mu mashuri nize n'ibyo nipfuza gukora ndabikora kuko nagenda byiga ku bandi nagiye ngendera abantu benshi babikoze tukaganira nkaganira n'abantu benshi bakora imigambi yabo hanyuma niho nari nemeye rero nasaba leta ko yokwegera ugwaruka ikamwigisha cyane cyane imigambi yo kwiteza imbere ikabigisha entrepreneuria cyane gusumba ibindi byigwa byose kuko ibindi twabyiga ariko hari n'intaho tujyana kubera ko ubuzi bwarabuze ikigira kabiri naco nashaka kubwira ugwaruka ko tutokwicara ngo bagume biteze leta kuko leta nayo leta ni twebwe leta turabona ko ubuzi wasigaye aboneka ubuzi ari uko hari abapfuye cyangwa hari abavuye kuvuga ngo ubuzi bwawe nabwo rero nashaka kubwira ugwaruka nanjye ko bakwiye kurondera imigambi bakicara bakiyumvira hanyuma leta nayo ikabafasha mu buryo nk'uko irikoresha ugwaruka bwose kujya mu makoperative kugira ngo babafashe
Mugambi ubake makoperative mwakoze kandi icyo kibazo ndabona Eric Minani yagarutse Eric Minani akamumotera ugwaruka muri iki gihe byigaragaza ko urwaruka hirya no hino rwijijukiye ibikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga akamumubatera muri rusange nakane
ego cyane mushinga nkahe mu gicije akamunotera urwaruka no bugandi nibakure uburinge kumaso barari imbere bijukire ibikorwa byo kwica ntibakengere uburyo bashise cyane ngo bakengere aho babikorera bataraje ngo hari ubukene mu gihugu igihugu kirakenye kuko n'ibihugu bitunze nabyo nyene mu myaka ishize byari bimeze gutyo rero kwihangira imirimo ni ikintu cyiza cyane namwaraburyo akenshi na kenshi uwo bishobokeye usanga umusaruro ava mwiza cyane rwose gusumba
nuko akazi kare namwe munsha nahe amesa dushimana akamumotera ugwaruka muri iki gihe ugwaruka rusano riko rurabona ko ubuzi bwa leta butakigwiriye akamumotera ugwaruka nka kare
ikintu ugwaruka nabwira n'ucike intege rukomeze ibikorwa rurimo ugwaruka rwo mu Burundi rwinshi ruriko rurakora rurafite amakoperative menshi atandukanye ariko imirimo ibibwira n'ucike intege rurangaye rudoshifatiye nafasaba na leta yo mu Burundi kubera ko hari imbuga z'abantu bashoboye amakoperative biragoye yuko abantu bose bashobora kujya mu makoperative ubu nk'akana ubu hari ugwaruka rwinshi mu Burundi ruriko rurakora mu bintu by'amakuru urubyiruka cyangwa kubikura amafaranga bakoresheje imihora yo gutumatumana ko iri mu Burundi nka za Econete na Limited bityo mu byo bita limitation na limikashe bagikoresha na Ecofasi rero bikabera bikongereza amahera nayo bishyira mu makoperative ariho bakayashyisha muri ibyo onye kugira ngo agahembo k'ugwaruka rukora ibyo onye ruronka kabe kose kiyongere kubera ko ibintu biriko birafasha ugwaruka rwinshi ugwaruka rwinshi rurakorora rikora usanga ahantu hose hariho ugwaruka rukora ibya ekokashi n'ibya limikashi hamwe niho leta yofata ry'amahera amwe mu yuko ifite mu makoperative kuyashyisha mu bya limikashi na ekokashi usanga ugwaruka rwinshi rwateye imbere kuko rubikora rwinshi ubwo kwatanye ugatofasha no gukura undi rwaruka mu bushomeri kuko ubwo bayazi ko se akaronka amafaranga menshi adoshobora guhafata n'ibindi kwa bikabisisha mu bintu mu nzira nyinshi ibindi bivuga ngo n'amakoperative gusa uko hari urwaruka rudakunda n'ibice z'amakoperative rushima kwikorera mu kugase kago nabwo leta raba ntirutera cyane cyane abo bari mu ibyo byari mikashi na ekokashi leta ikabafasha kugira ngo nabo bazamukire rimwe nabo bari mu makoperative. Murakoze.
Reka rero tugaruke kuri mwebwe Leopold Maroha, reka mutubwire amwe mushyanahe Maroha igikorwa cyo kwikorera utwikorera bwatwike k'umuntu n'igikorwa gihambaye cyane rwose gisaba ko abantu batari bakiyakorera hamwe, haba utanguye urudandazwa, haba leta, haba mu byerekeye amategeko ya leta, no ku byerekeye abaguzi akamumotera nk'abategetsi muri rusange mu ntumbero yo gushyigikira ibikorwa nk'ibyo byo kwiteza imbere. Ni nk'akahe mushyanahe Leopold Maroha?
Icya mbere nashaka kuvuga ku bintu bijyanye na leta. Leta irafasha amakoperative n'ibyo, ariko n'ibyo umutwe umwe ntiwigira inama nk'uko abandi bayamaze, kandi ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. N'ibyo leta irafasha amakoperative, ariko nashaka kubwira n'abandi bantu bafite amafaranga, abantu b'abanyamitahe, yuko bakwiye gufasha urwaruka mu gukora imigambi muri ino minsi ya none. Ariko si iyi minsi ya none gusa, kuva na kera. Iyo umuntu atagira icyo atanga ku ingwati, ntashobora kuronka amafaranga yo gutanga umugambi, ntashobora kuronka ingurane, ntashobora kuronka amafaranga yo gukora umugambi. Rero nashaka gusaba n'abantu bashoboye bafite umutima wo gufasha urwaruka kwikura mu bukene ko botangwa gufasha urwaruka kugira ngo bakore imigambi, kuko urwaruka rw'ishindaziro ryamanye imigambi myinshi nubwo bavuze amafaranga yo hamigi ya gatatu. Nacyo nashaka nsabe abantu bajyanye abantu bashyiraho amategeko, ni ukuvuga ngo leta nyine yuko yokorohereza abantu bose bariko batangura imigambi ubushashi, bakaborohereza ku bijyanye ndetse uretse no kuborohereza amategeko, bakaborohereza no kubafasha mu bibanza, mu kubaha ibibanza bakoreramo, kuko hari igihe ugira n'umugambi ukabona naho kuwukorera. Ibyo nabyo birahari. Leta yofasha mu kuborohereza amategeko, mu kuborohereza, mu kubaronsa uburyo bwose bushoboka, bwaba uburyo bw'amafaranga cyangwa uburyo bw'ibibanza, mu gihe umuntu yerekana umugambi.
Murakoze. Reka tuhene ijambo kandi umushyanahe Eric Minani ku byerekeye akamuyotera n'abategetsi mu ntumbero yo gufata mu mugongo abanyagihugu bose cyane ugaruka rwijijukiye imigambi y'iterambere, imigambi yo kwiteza imbere kandi kugwiza itunga kugira ngo nabo nyine bashobore kuba abakoresha. Duga kujyamo
ego cyane mushyanahe kuri nanjye sinja kure y'uwo mugenzi aje gutakiye akamunotera leta ni ugushyigikira cyane abantu dufise ibyiyumviro byo kugira icyo dukoze cyo kwiteza imbere mu bihugu byacu nka twebwe abantu turi hanze. Kuko ni uguheza akarorero mushinzwe nka jewe iyo nkaronka ahantu nkorera sintanguye gukoresha ubwo nari mfise kugura amatongo, niyumvira yuko ubumva ntanguye kugira umusaruro mwiza ku mutahe nari mfise. Ariko urumva ko bica bimfata umwanya munini mu gihe ntanguye kugura aho nkorera, kubaka aho nzokorera no kubandanya gushaka umutahe. Ariko iyo nkagira ahantu nkorera noroherejwe na leta nkaharonka nk'akarorero no guhereza mu bubi, nari nagombye gufata ubwo bworozi bw'inkoko nkabubangikanya no kurima ibigori n'ibiharage. Iyo ndonka ahantu ho kurima nkafata nk'imiliyoni zirenga 60 nakoresheje kugura aho nifuza gukorera ubwo bworozi bwanje, izo miliyoni 60 nkaca ndazishyira ku kurima no kurimisha no kugira to. Urumva mu mwaka urangiye urenga ntanguye ibyo bintu, mu majambo make mbamaze kugira umusaruro kandi mbamaze guhereza akazi n'abandi bantu. Mu majambo make rero leta yogerageza mu bice kuko tugomba gutangura kudufata mu mugongo mbere na cyane cyane mu kuduha ingurane yunguka amahera make kugira ngo tubanze tubonge aho twishikana, kubera yuko intango iragoye cyane.
Namwe mushyana Hermes dushimimana akamumotera abategetsi mu ntumbero yo gufasha urwaruka cyanke abarundi bose batanguye ibikorwa byo kwiteza imbere.
warukashore kwifuza nuko borwa hasi amapandi efe urubyemerera haruka ibintu byinshi karaba ikatura bishira mu ngira pana ko ibintu bivuga mu majambo bifaca mu ngiro gusoba byiza gusumba cyane cyane yuko ugaruka bw'Uburundi ari ugwaruka rukunda ibikorwa ugwaruka rukerebutse byofasha cyane kuko igihugu gitere n'imbere mu minsi mike byongenda neza ndibaza Amerika yofata ibyo yemerewe isaruka ikabikora ikabishyira mu ngiro nk'uko yabikoze byogenda neza kuruta
aha niho kandi turangirije ikiganiro nashakaga gushimira cyane rwose Mushyanahe Hermes Dushimimana ku kanya watoye kugira ngo mwaganire n'iyagiho ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye cyane murakoze
ndabashimiye namwe Mushyanahe Leopold Maruha ku kanya Maronsi kugira ngo mwaganire n'iyagiho ijwi ry'Amerika Ndagushimiye nawe Mushyanahe Eric Minani ku kanya wa Ronsi kugira ngo mwaganire n'iyagiho ijwi ry'Amerika n'ibyiyumviro bihambaye mwashikirije
ego me nanjye ndabashimiye Mushyanahe Nkundikije
murakoze cyane rwose mwese ku kanya mwatoye turashimiye kandi n'abavandimwe bose bakurikiranye ikiganiro muri sana cy'umunsi aho ugwaruka bari kuvuga cyane cyane imigambi baranguye mwaka uheze n'imigambi uzorangura mwaka buca utangura murakoze kwa mwakurikiranye ikiganiro mukurindi ariko reka tubasigire aka karirimbo karyoshye cyane tuboneho n'akanya ko kwifuriza Abarundi Abanyarwanda bose Abanyekongo eka Abanyakenya Abanyauganda eka n'abakunzi bose biradiyo ijwi ry'Amerika Noele nziza n'umwaka mushasha muhire uca utangura w'2021 mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Some 60s in my bag. Lips sealed like pillow talking on the rack. In my earlobe got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo off the stairs. All this money when I grew up I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yo, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji.
Zero, suicide door, brand new bag. College girls, giving in my rides. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh, hey. They hate you, can't miss what you never had. Tripping, cut the coke, walk the roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping.
I run stars, I got stars, sipping wall, hey. Buff in it, dogs, balls, hey. I was 15, I said, hey, with my dog, hey. Did it, not feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, hey. This how risky, I gotta be gifted, he blessed me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty, I knew I was stuck to the game. Loyal and I never change, I'm never gonna go against the grain. Never gonna be the one turn on my brother when police has gotta detain. I won't ever love him, more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one, I wish everybody get paid. Cause we can't end up every day, getting hot to island in the grave.
Zero, two-side door, brand new bag. College girls, can we...
So much money, I'll make you laugh, hey.
Thank you. Ni wowe